abagabo bane Bigirimana Emmanuel, Gashinge Stefano, Bigirimana Jonas na Harimenshi Jean de Dieu bose bo ku mutumba wa Gihungwe bahagaritswe n'abapolisi babasanze mu mihani wabo kuri uw'Imana igihe cy'isa zitatu z'ijoro ubuserukira abigenga mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza. Alex Manirakiza yiyamiriza ifatwa ry'abo banywanyi.
Abantu bane bavuga ko bafashwe ariko barabavuga ariko babagiriza ngo bakoze inama gutemewe n'amategeko, mugo ikidutangaza nuko babagirize inama kandi batabafashe bashiri muri iyo nama kandi batabafashe bavuyemo iyo mugo bakaza kubafata mu nzora. Urumva ni ibintu bitandukanye n'amategeko twese tubona yuko ari ibintu by'akarengaje ariko arabarengaje.
Uwo ahagarariye abigenga mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza avuga ko ihagarikwa agasakisaki ry'abanywanyi b'uwo murwi wa politike atayini ntumbero bifite atari ukubuza abandi banye politike kuja ku rubuga. Alex Manirakiza avuga kandi ko benshi bazira ko banse kwinjira mu mugambi uri ku butegetsi.
Benshi barababariye yuko ngo batagiye muri CNDD ngo nta bindi nta yandi mahungiro bafite, ngo urumva je ibaza ko byokunda kuko amasengero turabona ko ari menshi, umwe wese ajya mu rusengero ashaka urumva uhatiri igikere mu mwobo kidashaka ugahabwa ukimena amata.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi arahakana ibivugwa n'uwaserukira abigenga mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza. Pierre Nkurikiye yabwiye Ijwi ry'Amerika kwabo bagabo uko ari bane bahagaritswe bagirizwa inama zo mu kinyegero zitemewe n'amategeko. Umushinga mateka Agathon Rwasa arongoye abigenga mizero y'Abarundi ku rwego rw'igihugu akaba ari icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka ntiyemera ibishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Cyo kimwe n'umuhagarariye mu ntara ya Bubanza nabo nyene yiyamiriza ifatwa agasakisaki ry'abanywanyi biwe, akavuga ko baba bariko bakwa uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro.
Abantu barafite uburenganzira bwo kuvugana, bwo kubonana, icyo bavugana ko birahari ni byinshi, icyo cyabaye cyahari kuva ryari. Kuko iyo byaha babandikira ugiye kuraba mu bitabo mpanabyaha nta namwe byanditse, bagaca rero bavundire mu minyororo atari imanza bacirirwa. Umucamanza yagira ngo agiye kuraba iyo dosiye, telefoni kaza, SMS kaza ati bagumizeyo, ko umucamanza yabona ko atarubanza rurimo na buhoro buhoro. Ibiro nibaza yuko si ingendo ya demokrasi na buke buke, biboneka ko ari ya ngendo yo gushaka yuko haba umugambwe umwe wonyine w'igihugu. Ibyo navyo ntacyo byotwungurana gitoyi kiretse ko byosubiza inyuma Burundi. Rero jewe nkagira ko ntera kamo abatware bamenye yuko ibanga bafise n'iryo gufasha bose kugira ngo batere imbere, bamenye kandi ko ibwirizwa shingira Burundi bwemera yemera yuko abantu batandukana mu byiyumviro, kandi ko atanumwe abwirizwa gukumirwa kubera ibyiyumviro byiwe cyangwa idini cyangwa ikindi kindi. Hariho amasezerano mpuzamakungu yemerwa nk'amategeko y'u Burundi ko yashyizwe mu ibwirizwa shingiro, barasubira ngo bayasome bayubahirize, bareke kwitwaza ibibanza bafise cyangwa ububasha bafise ngo babikoreshe nabi baburizamo agateka kazi na Murundi.
Umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu Terence Ntahiraja avuga ko abo mu bigenga mizero y'Abarundi atacu bakwiye kwitwaza kuko ataburenganzira bafise bwo gukora amanama, agasigura ko inani z'abigenga zemerewe gukora mu matora gusa.
Ibyo bashingiro yabitamura neza yuko inani zikorwa mu bihe by'amatora. Rero igihe amatora yaheze wato utatowe ivyo o nta manama irana ashoboka ko bwinshi kwiyamamaza.
Uhagarariye abigenga mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza asaba ko abo bagabo bane bahagaritswe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana borekurwa kuko atacaha bakoze. Ni mu gihe amakuru y'Ijwi ry'Amerika dukesha abegereye inyamiramabi ifise dosiye y'abo bagabo avuga ko basanzwe ataco bagira bazoca barekurwa. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi ry'Amerika.